Niliza bebe Urakeye umutwenzura tamanzuye Nyegera ngukire akambakiye Nuguru inzu izutima wanje Menya kwari uhora munsi umfiro vyanje Naho bigera ukababara Nakubwira ukuri bikanga kunahura Hari ukuronka no kubura Eregura menya rukundo Kwimana itanga ku rugero Gusa kizira kwiyebura Inabura stop crying Cause I'm ready to fight for you Inabura stop crying Cause I'm ready to fight for you Baby Niwe Uri kumutima Niwe Urahemba Niwe Ushushi gihwanya Turenze kona mazi Uhishi wanga Niwiha minyo ya batu enzi You melo malai Chivare chumutima wanje Kubandi kumena uwe Believe I never go far away Gusa na hura Ereku Menya rukundo Kwimana itanga ku rugero Kizira kwiyebura Ninabura stop crying Cause I'm ready to fight for you Ninabura stop crying Cause I'm ready to fight for you Baby Niwe Uri kumutima Niwe